Mukiganiro yabamenyesha makuru kumuhinga muntu wa gatanu Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambi wa Sende FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi yagize icyo avuga ku cyegeranyo cya ONU giherutse gusohoka aho kivuga ko mu Burundi ibintu bitifashe neza.
Bijya ntibyarutangaje kuko muribuka baguma bashaka yuko mu Burundi haguma amagume. Ubu rero murabona twarinjiye mu mahoro. Ubu rero bavuga bati bo bakitorera amategeko yabo bakitorera ubwirizwa nshingiro bazaba badusize kuko bashaka kuducura bufuni na buhoro. Nk'ubu muravye nk'ububirigi bwahora budutwara bufuni na buhoro. Nibwo bwagira amategeko bukayagirura ayo bushaka cyerekana ko tutari twarikuki. Ubu rero ububirigi bwabonye yuko butakirishoboye kandi muribuka yuko ububirigi kugira buze kuducura bufuni na buhoro bwarungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu butereza gutabaza umwe yari yarabutumye mbere. Be turazi neza yuko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu birya atari we yabigize. Hariho abandi rero burya bari mu kwaha k'ububirigi bagwa bavuga bati ishyirahamwe mpuzamakungu ribivuze ububirigi buzasubira kuronka ikibanza mu Burundi busubire kuducura bufuni na buhoro. Ibyo rero ntibizokunda.
Evariste Ndayishimiye avuga ko kubona ONU yivanga mu bibazo by'u Burundi ibiri kirarenga amategeko.
Hariho n'ingingo mpuzamakungu ziri muri ajya amasezerano mpuzamakungu y'ibihugu byose byo ku isi biravuga neza iyo ngingo yuko kizeye ikazemerezwa kwishyirahamwe mpuzamakungu rigingira rihonyanga ibijyanye no kwishyira no kwizana kw'abenegihugu mu bihugu byose. Mugabe ntitwo kumva ingene twehora hageze aho twitorera ubwirizwa nshingiro hanyuma bagaca bavuga ngo nimuhagarike ngo banza mugire ibinyuranye ngo hari ibi no ibyo byose niba byerekana yuko bataba bashaka yuko twikukira. Rero ubu turazi yuko izo mpanuro bazozumva.
Kubibaza kw'ubwirizwa shingiro ryaba rigamije kumiza ku butegetsi mukuru w'u Burundi ari ku ngoma kino gihe Evariste Ndayishimiye yagize ati
umwene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe wa mbere yizigiwe n'abenegihugu muraza amajwi afise. Iyo rero unavuze mbere yuko utamukunda uvuze ko wanka bene gihugu bagutoye urumva rero nabaye bitwaje yuko ibiza shingiro rimugirira neza ubuvuze utabanya gihugu bose bene gihugu ntagire n'umwe asigara bajya bose bamutoye ahubwo baritore bivuye inyuma. Rero ibyo byose bavuga baba bariko barondera ibyitwazo mugaragira ndababwire kugira habe demokarasi nyakuri mu gihugu abantu nibabanze bubahirize abene gihugu.
Iro bikuru by'umugambwe Sende FDD biherutse gusohora itangazo aho bisaba abanyamabanga b'umugambwe mu ntara zose gukurikiranira hafi ibikorwa byandikwa by'abazotora. Bamwe mu Barundi bakabona ko umugambwe Sende FDD ushaka kwivanga mu bikorwa by'umugwi ugenga ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni ariko naho Evariste Ndayishimiye yagize icyo abivuga ko
abanyamabanga b'umugambwe mu ntara ni ijisho ry'abenegihugu bahurikiye mu mugambwe Sende FDD. Mu bihe rero boca biyicarira ntibakurikirane abo bagenzwe kuragira umva yuko abagumyabanga bose babaye nk'intehesha. Twebwe abagumyabanga ni nk'uko najyewe nanjye ntegerezwa gukurikirana ndabe ko icyo gikorwa kigenda neza kuko burya hariho abarundi b'imburamutima batemba ko igikorwa kigenda neza. Murazi yuko no mu 31 igihe twarwanira kwikukira murazi ko hariho abarundi b'imburamutima bacye bakorana n'ababirigi mu kugandagura umuganwa Rudoviko rwa Gasozi. Numva rero abo barundi ntarangi bafise twebwe nk'abenegihugu dutegerezwa natwe gukurikirana kugira ngo ntihabe akanitugira akajagari.
Ibyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sende FDD yabishyikirije ari ku ishuri shingiro riri ku Ibubu Zone Kabanga komini ya Giheta ahasanzwe avuka. Mu Giheta Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.